Kuri wa kabiri umushikiranganje w'ukwivuna abansi no kwitahaho za kurugamba mu Burundi yashikije z'ubushikiranganje arongoye bwaranguye hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa gatandatu uyu mwaka. Alain Tribert Mutabazi yishimiye kubona igisirikare cy'u Burundi cyaterereye mu bikorwa byo kubungabunga ibidukikije, uko bikingira gukomeza umubano mwiza n'abanyagihugu, bukijejwe gukingira ku butaka bw'u Burundi no gukingira imbibe z'igihugu hatibagiwe ibikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu bya Somalia na Centrafrica, iruhande yo guha imfashanyo z'imiti n'ibifungurwa abanyagihugu bakenye kurusha abandi muri izo bihugu. Ahejeje kwerekana ibyubushikiranganji bwiwe bwaranguye mu mezi atatu aheze, Mutabazi atwara ubushikiranganji bwo kwivuna abansi yishuye ku bibazo by'amenyeshamakuru. Icyaje bwa mbere nticyerekeye abasirikare b'Abarundi bavugwa ko bari ku butaka bwa Congo kuva mu mpera z'umwaka uheze, baroye kurwanya imirwi y'inyeshamba y'Abarundi iri mu ntara ya Kivu y'ubumanuko mu buseruko bwa Congo. Iyo mirwi yayibuze mugabo yemeza ko atanga abazigihugu zarungitswe kuyirwanya.
Nuko atabasirikare b'igihugu cy'u Burundi bari mu gihugu cya Congo, kuko abasirikare b'u Burundi mu kuja mu bindi bihugu bagenda hisunzwe amasezerano abashobora kuba bitiranya ibi na biriya, bafise impamvu yabo. Icyo tuzi gusa ni uko muri kariya karere hasanzwe hariyo imigwi y'iterabwoba ya Rede Tabara na FNL yazabavemo.
Ariko bamwe mu babyeyi babuze abana nk'uyu yaganiriye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko ababo baguye muri Congo bari mu bikorwa byo gukurikirana abarwanyi ba Rede Tabara, muhari w'abarwanyi ufatwa na Leta y'u Burundi nk'uko iterabwoba. Uwo mutama twashimye guhindura amajwi yiwe kubera umutekano wiwe.
Nakamara amaze kuvuka abantu hano, uwo muhungu wacu aracyitura n'abandi, ariko numvise ngo bamutwara ngo bagiye mu nama. Imbere yaho hahita iminsi ibiri itatu nyine numva agakuru ati ngo baba baracyatse muri Congo, hari abantu bariko baraja gukana muri Congo baza kurwana ngo baze kuhiga ngo abumuye ugitabara. Rero hagize ko cyahize inga zitatu, umwana wanjye yaca indirimbo agikomera ashaka bamurashe mu nyuma y'iminsi ibiri yarapfuye. Namwihangishije jenyine cyampabwa n'agasoko kiziya kigategerejwe kumushyira mu kigandaro. Urumva nakamaramaza kabisa.
Reka n'uyu musirikare yatashimye ko umwidondoro w'umenyekana yavuganye n'Ijwi rya Amerika ari mu karuhuko, yemeje ko yahora mu misozi miremire ihanamiye Uvira muri Kivu y'amajepfo kurwanya Rwe Tabara.
Basanze bazanye n'amashitingi aho batujabukanamo abaje koga baruga, batazi koga nabo bakabajabura n'amashitingi. Urujyana n'abamayimayi nyine baratudugana. Babaye ubwa mbere nanjye mu gihugu cya Congo hano ndagukorera gusa ni mu kibira no mu micungararo ya Rukuko. Aho oye narakoreye cyane, ntabwo je nari bwigere njya gukuruza mu ngende muri Congo. Ni misozi gusa, imisozi ni myinshi. Abakongomani bamwe bamwe barahabutse baragira ubwoba bariruka bamaze kutubana n'amashagoshi, baragize ubwoba barumuka bamwe bamwe bajya gusega indaro.
Ibishyirwano uyu mugabo yemeza ko yabuze umwana hamwe n'uyu musirikare bishimangirwa na Bernard Kadogotondo, umukuru w'amashyirahamwe yigenga mu kiyaga cya Rusizi. Anuganuga ko hoba harakozwe amasezerano rwihishwa hagati y'ibisirikare za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC na FDNB y'u Burundi. Uko niko yabyiganije Ijwi rya Amerika mu biganiro cyihariye.
Congo sisi navyowaza kuna kuwa mkataba kati ya majeshi ya Burundi.
Tugatumbira ko ari amasezerano hagati y'ibisirikare cy'u Burundi n'icya Congo, kuko iyo bingiye ntibashaka ko aya makuru ashyirwa ahabona. Nicyo gituma iyo bavuga bahakana ko atagisoza cy'u Burundi kiri muri Congo. Ariko uvuye ku ibarabara nimero ya gatanu ya Congo riva Bukavu kugera Uvira, ujyanye rino barabara aho rica hose ukerekeza mu misozi, usanga hari urujyanuruza rw'Abarundi n'Abanyarwanda. Imirwi itandukanye za mayimayi nibo bica bagakiza muri ako gace. Igisirikare cy'igihugu kizabibarabara gusa, ariko inaongoza y'amagurupe ya Kigoma na Bijombo n'ahandi hose hiyo mu mitumba mu duce twiziziwe n'abagizi ba nabi na mayimayi na FNL. Hamwe rero n'abasirikare b'Abarundi, kuko nabo barahasize ibirindiro byabo. Nukuri ubundi ntibwo kana kuko abantu babonetse ku murango rizari mu nzira byaranatangaje abanyagihugu cyane, ariko abantu baramaze gufata umunwa. Ni ukuri nta kinyoma kirimo na gato.
Naho Burundi buhakana ko atangabo zabwo ziri ku butaka bw'umubanyi wabwo wo mu burengero bwemeza ko imyiteguro igeze kure, kuko yazoje mu nteko za EAC ziherutse kwemezwa n'abakuru b'ibihugu by'akarere Nairobi muri Kenya.
Imyiteguro y'abasirikare bazoja gufasha mu gihugu cya Congo mu rwego rw'akarere ibice bishika 90% baramaze kwitegura.
Atarinze kugaruka ku biharuro by'abasirikare b'Abarundi bishwe hamwe n'abakomeretse cyangwa abagizwe inyagano mu gitero cy'intagondwa za Al-Shabab mu kwezi kwa gatanu guheze cyakozwe kuri kimwe mu birindiro by'Abarundi bikomeye muri Somalia, umushikiranganji Mutabazi ajeje kwivuna abansi yavuze ko ibintu byasubiye mu buryo. Eroje Wulikaneza, Ijwi rya Amerika.